Imyaka ibiri yarumanye Perezida Evariste Ndayishimiye azwi ku kazina k'ubuhizi ka Neva akaba ari nako yita ku rubuga rwe rwa Twitter aroye mu mabanga. Akinjira mu mabanga agiturumbuka kubera urupfu rwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza, Uburundi bwari bwarahari ivomo n'amashyirahamwe n'imiryango mpuzamakungu. Imigenderanire n'ibihugu bitari bike birimwo umubanyi yo muraruko bwabwo u Rwanda iratosekara. Kuba aroye mu mabanga kandi yabifashijwemo na Albert Shingiro yagize umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amukuye ku buserukira igihugu muri New York. Harabaye impinduka neka mu gisata cy'imigenderanire. Ibihugu bya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuye ibihano ku Burundi. Ibiganiro hagati y'u Rwanda biko biraba kugira ahugururwa imipaka yugawe haraheze imyaka hafi indwi. Nayo bamwe mu banyepolitike bari barahunze babaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi baratahutse. Reka na zimwe mu mpunzi ziri mu makambi yo mu bihugu by'akarere zarasubiye mu gihugu. Mu gihugu hagati, Perezida Neva yaruye mu mabanga yahora ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Akenshi yabonetse atumira abakuru b'imigambwe bagasangira ku meza bakanatwenga, harimo na Gaton Rwasa twari umugambwe senere wamureze muri sentare yubahizi bwizwa nshingiro ko yivye amatora mu 2020. Ariko Karinate Sakian, umushakashatsi mukuru muri DHB ishirahamwe rikora amatohoza ku Burundi, asanga ibikorwa bidahagije.
Le problème qu'on remarque deux ans plus tard, c'est l'écart entre les promesses du président et la réalité.
Ingorane nyuma y'imyaka ibiri ni kinogo kiri hagati y'ibyo perezida asezerana n'ukuri. Mu majambo n'iby'ukuri aratandukanye n'ibya mu myaka iheze, ariko ibikorwa byerekana ko atacyahindutse. Kuva Perezida Ndayishimiye yaroye ku butegetsi, ihohoterwa ry'abatavuga rumwe na Leta n'abikekwa kubabo rirakomeza. Hari abantu bategerezwa kuba bari mu mabohero, ariko bakomeza kubareza igufa abandi no kubica. Mugabo Jehan Hakizimana, umukuru w'ishyirahamwe Forcon F, abona nyabuna mu bisata byose harabaye impinduka. Uko ni kwa bisigura
umwihoze twibo tugira mu ishema turongoye nuko yaje ashira imbere ubutungane kuri bose. Ishingwa ry'amakoperative atandukanye mu ntazo z'igihugu, turabona ishingwa ry'ibanki z'urwaruka, y'abakenyezi, ukurwanya ibiturire, ukurwanya kudahana.
Agatonko Rwasa, umukuru w'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi, we yagize indongozi za CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi gukorera umugambwe aho gukorera igihugu. Aha hari kwa 2021 kuno kwezi Bujumbura, aho umukuru w'inama nshingamateka yahagarika ibikorwa by'umurwi w'abashingamateka b'umugambwe senere.
Yaba bashira mu gaciro amabanga bahawe bakamenya ko ari amabanga bahawe n'igihugu, ko atari amabanga bahawe n'umugambi, ko atari amabanga bahawe n'umugwi w'abantu, babwirizwa kutwumviriza bakatuyiteka dukwiriye nkuko natwe turi baha.
Abdul Kasim Atwara, umugambi w'Epedezi Gamibanga, avuga ko habaye intambwe n'impinduka nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze.
Igihugu nk'iki cyacu Burundi kimaze imyaka itari mike tugendera mu bwicanyi, biragoye kuvuga yuko iyo ngeso ko yaramaze kuba ingeso mu Barundi batari bake yo gusesa amaraso yuko ziba biranduranywe n'imitsi. Igikuru kuri twebwe ni ukubona yuko hariho ishyaka ryo gukora.
Iryo shaka umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu araryemeza. Albert Shingiro yemeza gusa ko hakiri urugendo mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Ibyo yabishikirije hugururwa indwi yahari gufashanya hagati y'umwe bwa Buraya n'Uburundi, haraheze indwi zibiri.
Ubu tiko turagerageza dukora kugira ngo bijyanye no kubona agateka kazi na muntu bitere imbere. Nicyo nokwita mu gifaransa ni processus, biza buke.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga ko yasanze igihugu cyatabagaye kubera injyana zo muri kahise, mugabo ko ari kakora ibishoboka kugira gishayure. Gusa nawe aremeza ko akira mabi yagikorwa nabo bafashanya kurongora igihugu, nkuko yabigaragarije mu gisabisho cyo kuwa 16 ukwezi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Turatakifisha n'inzigo mbere muri kwebwe hari abacyizizwe n'umwina w'ibyisi bakagira ibyo batari icyoya. Turimo ba kaboko, turimo bagirira n'abandi, turatakifisha ingambi.
Mu mpera z'indwi iheze naho, akubura umuhanuzi wa Buramatari wa Rumonge ajejwe ubutunzi yagirizwa kunyuruza ibitoro, yavuze ko atazihanganira abategetsi bakomeza gukora amakosa arimwo kunyuruza amatungo ya Leta.
Hariho ikintu cyitwa kudahana, nzobasambura mwese ukagutari ngaha nzogasambura. Igihugu kidahana habakaja gari nimwamura bongere babi nzobiruka nazare bongere beza aragira intama zanje.
Umwe bwa Buraya bwakuye ibihano ku Burundi kuva mu kwezi kwa kabiri, nabwo buracemeza ko akiri byinshi ibyo gukorwa cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Claude Bocu abuserukira mu Burundi uku niko yabisiguye mu ntango za kuno kwezi Bujumbura.
Nous sommes engagés sur la voie du rétablissement de cet appui.
Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo, twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu, na cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo isubire guca mu minwe ya Leta. Novuga nk'akarorero nko gushyira umuco mu ikoreshwa ry'amatwi amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange ibintu byinshi bitangaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ubutunzi n'ibanki y'isi ubumwe bwa buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ibyankenerwa
naho Burundi bwateye intambwe nyinshi muri iyi myaka ibiri iheze ku rwego mpuzamakungu mu gisata cy'ubutunzi bwakomeje gusubira inyuma mu kwa cumi 2021 ikigega c'isi cyashize u Burundi ku mwanya wa mbere w'ibihugu bikenya cyane ku isi Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika.